Unahuliwa mwenye kwa shikiliza kigani rugi hai jambu wanyu wanyu radio hii jugui ya Amerika uimusi trafisi mshiti alimuli studio yacho aha studio inimero indwi mshia na hijelewe rufikiri ya hoze ali vice president wa kabili Burundi mwana mseneza mshia na hijelewe rufikiri
amahoro gose mwanda washi miyeko mga numeye mulikino kigani ilo yukonda gumye gose
nifiza chane gose kubanyu wanyu wa radio jugui ya Amerika tukwa shaka tuibuse inimero modu hama galako kugira ngo mshikilize vizi umviro nibibazo nimero yacu WhatsApp ni 202 4419 3 mushobora kuturungikira ubutumwa bwa SMS ku nimero zikurikira 2575566000 ndasubiramo 2575566666 tugarutse ko uri mwebwe mushya na Hejeve ufikiri ntarinze no kubatesha kanya kanya ni gato cyane rwose nyishungu fingufi murashaka kutubwira amajambo make icabazindukanye aha i Washington
eko no rugendo nakize mvuye mu gihugu c'Ububirigi aho nagiye kwa kindaro kuvaho mboneye ko mu Burundi bitanguye kongora by'umutekano nkaba rero naje ku munsi w'Imana muri imisi nangize imisi nkorera New York ubu naho kuva ejo ndi ngahe Washington nkaba maze kubonana n'abarongozi batari bake abo muri rishira hamwe mpuzamakungu ONU twarabonanye harimwo icegera c'umunyamabanga mukuru ajejwe vya politique ariko twarabonanye n'abaserukira ibihugu vyabo i New York basanzwe bakurikirana igihugu c'u Burundi aha naho tuzobonana n'abarongozi b'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika
mubona na kugite ico mu tegetse yahoze ari vice president wa Burundi canke kuko muri mu murwi Senared
tubonana kuko ndi mu murwi Senared tukaba rero kugira ngo turabe n'abasanzwe bashika igihugu c'u Burundi inyishu yofasha abarundi kugira ngo bave mu ruwo mutsimagiza barimwo bave muri aka kaga barimwo
amatwa dusumira abategetsi bari mu gambwe FDD CNDD CNDD FDD mbarira baratumiye abategetsi bahoze muri mugambwe bavuyemo kuko batashigikiye kingo cha gatatu murase mugambwe gusubira mu Burundi kwifatanya nabandi
bo igihugu cyo Burundi turagikunda gose turagikunda naragikoreye nabandi bahunze ntibahunze bavyifuza bahunze ingorane izo ngorane rero murazi ko zikomeye gusubirayo ni kimwe mugabo burya ngo umuntu ntatinyishamba tinyico barihuriyemo tubona ko hariho biteza gukogwa kugira ngo Burundi busore gutekane ari navyo bituma nabahunze sitube twenyene twavuye muri CNDD-FDD ariko hariho abarundi sinzi bahunze harabari muri Tanzania mu Rwanda muri Kongo harabagiye kure mu Buganda muri Kenya harabari buraya harabahungiye kure abo bose rero barifuza gutaha mugaba ruko ivyatumye bahunga biba vyatorewe umuti
murasha kutubwira amatwi yadusubira mu tambukanyi wanyu yashinzwe amabanga akomeye cyane gose mu Burundi muzoja gusubira kora n'umuryango no kwibutsa ko yabaye umuyobozi w'ishure kaminuza NS
ivyo ntivyose amaze abantu kuko umwe turakuze umwe wese arafata inzira shimye je nashimye gufata inzira y'ukudashigikira gutu Burundi mu kaga mu cane cane umuntu ari mu ndongozi ntashobora kuja mu gushigikira abariko barahonyanga amasezerano ibwirizwa shingiro arivyo vyari vyubatse igihugu arivyo vyatuma abarundi babana mu mahoro arivyo vyari inkingi y'iterambere nico catumye je mvuga nti sinshobora na gatoya gushigikira uwo mugambi utusubiza inyuma mu iterambere mu vya demokarasi ibihugu vya Afrika muri azi yuko ingorane bifise ibi by'ubutunzi byose bihagaze ku ntwaro zibi intwaro zitagira ico zizubaha mu bijanye n'ivyo uteza imbere abarundi mu kubaka politike nziza rero narafashe iyo ntumbero bo ivyo nkuru nziza yogira amushima kugira umushinga mabanga bafashanye ivyo birabaraba ivyo ntibiraba jewe
ari abantu baneguye nyo mwafashe ko mwayifashe mutevye cyane gose hasigaye amezi makeyi ngo amatora bi abantu bakavuga ko iyo ngingo mwayifashe kwera mwari mufise indi migambi abo mwabwirike
bo ingingo gutoragiye turahanura twagiye turahanura mugabo umuntu uko ahanura guma afite icizere yuko kumbure impanuro zizohava zikumvirizwa ntitwari twenyene murazi iki kiringo cha gatatu giteye ingorane cha Petero Nkuru nziza ni kiringo abarundi isinzi bahagurukiye amashengero amadini mu migambwe muri bajya bari mu mashyirahamwe yigenga ataharanira inyungu za politiki abakunzi b'u Burundi bihugu amashyirahamwe mpuzamakungu bose barahanuye bati icyo kiringo kizozanira amaruru abarundi ni nkwezi y'amaruru ariko mwarabonye yuko
ivyo ndavyibuka ko mwari mwavuze ko mu gihe yo kwitoza ika amahanga yo kunama ingwano yoba ivyo ntivyabaye ubu ivyo byose bitabaye mwari mwavuze murabona ko mwihuse mu gufata ingingo
twihuta mu gufata ingingo
yo kuva muri leta
oya haba namba kuko twe twarahanuye turavuga tuti ukarondira ibyo kwitoza umuntu uzovuga uti giye kwitoza niwe umuntu uzobutanguje akajagari muri kino gihugu kandi ibyo byaciye biba kuko byabaye ku tariki ya 25 ukwezi kwa kane muri kwa 2026 niho imyirakano yaciye itangura hatangura ubwicanyi murabona ibiri kubira buno munsi igihugu kiroho kija mu ntambara ntuvuga ibyo twavuze ntabwo twarira busema kuko umuntu aravye kahise ku Burundi akaraba ingene byagenze mu bindi bihugu akabona ivyo tugezemmo yarabona yuko kiyakiringo abarundi batazocihanganira bazosemerera makunga atazocihanganira none heraba ya ntambara twavuga
ariko leta y'u Burundi ivuga ko ako kajagari gategwa cyane cyane nabagwanije manda ya gatatu
oya siko umuntu yo bibona aho ni hamwe udashaka gutora umuti w'ikibazo arondera izini siguro ingoranya mukuru ni iki kiringo cha gatatu kitarikuwe nibwirizwa shingiro kitarikuwe n'amasezerano y'Arusha abarundi barabonye kahise katahagaze kukubahiriza ivyo abantu ineza y'abantu aho ivyo bashikanye bavuze bati n'ukuri ico kiringo ntizocihanganira na gatoya baje mu mabarabara bashitse amaboko hejuru baraswa n'abapolisi atakirwanisha bafise ibyakurikiye abapfuye ni benshi abapfunzwe abangajwe abasubiriye aho jo ntawo zahuvuga ngo akajagari ko gategwa n'aba nka ikiringo cha gatatu atabanje kurabo banki ikiringo cha gatatu abari ko barabagwanya bari bo kandi bobo bari mu nzira y'ukurondera kubahiriza igihugu kigendera ku mategeko
n'abavuga ko mushaka ko amategeko yubahirizwa ariko mwebwe ntimuyobahirize muravuga ko ikiringo cha gatatu kirenza amategeko ariko murazi ko sentare ijejwe bizashingiro yavuze ko afite uburenganzira perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu kibanza mu kiringo kiri gatatu sentare mu bisanzwe icishije niho abarundi bose batije
bajya bavuze bijya hajye woja gusesangura ku mutima waba karaba kiri ku mutima yosanga ari kindi turazi iterabwoba ryabagizwe ko abashoboye kuva muri iryo terabwoba baravuze imwe n'ibikorwa byagenze ku iterabwoba abarundi turazi benshi kiri ku mutima mugabo badashobora kwerekana kubera batinya ingene abapolisi na rijya perereza bica bibirukako hari habashoboye kurinda bamwe baramaze gupfa abandi barangaye barangazwa abanye nabo bagaca batinya
mu kanya turaha ijambo abanyamanyuri radio ijwi rya Amerika ariko akabazo kanyuma mwavuze abategetsi mwabonanye haba mu bigi haba ngaha murashaka kutubwira ikintu babemereye mwabashikirije iki ico babemereye niki
mu byo twaganiriye n'ugucajya no hino amakuba Burundi burimwo n'ukuraba ibyo shobora gukogira ngo Burundi busubire burunka amahoro ico twabonye nuko abo twaganiriye bose barababajwe n'ibiko birashikira Burundi bivuye ku muntu umwe arondera inyungu ziwe ibyo bintu birababaza gose barasemereye barahava bararuha ariko n'ubu ibyo tubona byovyo ntibariko baremera ngo cyakire ngo turacemeye ivyo kogwa rero niba barundi baguma bavuga bati nyabuna kwiba ingoma biroroshe mugabo hivugiriza nahandi n'ibindi bintu
haratekanjwe ibiganiro hagati y'abarundi amatwa dusumira leta y'Burundi amaze gutangaza ku murwi urunani senarede rutazotumirwa aho muvuga kwiga
none azotumira abandi urunani senarede nihuriro ry'abarundi bose biyamiriza iki kiringo cha gatatu gihonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha harimo imigambwe harimo societe civile harimo abarundi bose bumva bati ibwirizwa shingiro teza kubahirizwa yitwa senarede yitwa ukundi abo barundi baruko ntiyo heza rongo agire ivyamye bisubiza inyuma mu Burundi byo kugabura barundi mu gihe barundi bariko barashira ingufu hamwe baje hamwe habwo ni ibintu byo gushigikirwa hako tuja mu gihugu kirimo ubujagari busimbira hamwe senarede rero ni ihuriro ryabo bose kugira ngo bakore bunzuru nani kandi ni ihuriro ririmo ubwoko bwose imigambwe itandukanye ahubwo nakarorero kinge ni gihugu kiza kurongorwa muri no misi
leta Burundi ntiyemera senarede amatwa dusumira nta n'ikintu gihugu kiratangaza kumugaragaro ko cemeye senarede nirisha ko tubwira igihe kimaze kuyemera
erega senarede ni ihuriro ko ndabarira ko ihuriro ryo migambwe iryo huriro rero ntiteza kwemegwa kandi uwo muntu abivuga uwo mbarira uwo ari we no mubaza kahise kiwe ingene byari bigenze ibi biriko birashika uno munsi ntibiriko byubahiriza amategeko abariko bararondera kugira ngo Uburundi busubire ku nzira y'iterambere muri bya demokarasi ntibarinda gusaba wa wundi atariho yubariza amategeko ngo banze twemere kuko si umugambwe senarede si umugambwe uteza kwemegwa nk'imigambwe nihuriro ry'abantu muri kahise abo babivuga nimba ari umuntu wo mu mugambwe senarede FDD arabanza yibaze kahise kiwe amenye iyo yavuye amenye igihe ibiganiro byaba yuko uwo mugambwe cyangwa uwo muhari yarimo wari umaze kwemegwa na decree mu gihugu cy'u Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'America hari samyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi wa radio ijwi ry'America Lionel Lioneza
uyala
muranyumva Lionel
ndabumva neza
turi kumwe umushyanhaye Gervais Rufyikiri yahoze ari vice president wa kabiri w'u Burundi murafise cyumviro murafise ikibazo kubimaze gutangazwa
okay mbanze musuhuze
na mahoro
mukomere
yego duka kwijambo
okay nataka nibutse n'abarundi bose turi hose twikunda amahoro ko ndumva icyo gitekerezo cyanjye na nataka mbe n'abandi bose
urakoze cyane Lionel urakoze cyane Lionel tugarutse kandi ku murwi senarede hariho abagize umurwi banze gutangaza ko bazokora ibishobotse byose kugira ngo uburyo bwose bazokoresha kugira ngo ubutetsi buhari buhave abo bantu muvuga cyo kimwe namwe
nkuko nabivuze senarede mu ntumbero yayo no kugira ngo igarukane agateka ku barundi abarundi babe mu gihugu cyubahiriza amategeko abarundi bamenye kubahiriza ijambo abarundi bonyine bapfunditse ari naco gituma rero senarede itihanganira na gatoya iriho nyangwa ry'amabwirizwa shingiro ntiyemera indongozi ziriho uno munsi kuko ni indongozi zaje kugikenye mu gifaransa bavyita coup d'etat constitutionnel ibyo navyo ntawo
ariko aho ni muvuga cyo kimwe n'abahinga bamwe bazwi ubujumbura bigisha muri kaminuza banonose bwizwa shingiro y'u Burundi no guhakarira nka professeur Pascal Rwanka aho ni muvuga rumwe
aho bivana nabo wabajije kuko harya ari nk'umuntu yapfumbatishijwe arafise nyina shikiriza ariko abo nabo barafise nababigishije ibyo bitwaza hariho abahinga bakaruhariwe mu bijanye n'amabwirizwa shingiro bararerekanye kuva mu kwezi kumva mu ntango z'uno mwaka barerekanye yuko byabibwirizwa shingiro yaba amasezerano y'Arusha kimwe cyose kirikuye kugira ngo cerekane ko atamukuru w'igihugu numwe mu gihugu cy'u Burundi ashobora kurenza ibiringo bibiri aho no kwa karorero umwari mu Philippe Rangers numuntu ata abo bose uri kurambarira baramwubaha no babarira Steph Van Gist nabo ni numwari makomeye muri ivyo no babarira nabandi ndetse nabahinga mwibwirizwa shingiro mu bajya bakurikirana ibijanye n'amategeko le procureur general bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nabo ni barerekanye yuko ivyo vyibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha byihaniza kurenza ibiringo bibiri.
Tutagarutse kuri ibyo vyibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha nashaka dusubire duhe ijambo umunywanyi radio ijwi rya Amerika ndiho Jean-Claude mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murafite ikibazo mufite icyumviro?
Yego.
Duga ku ijambo nyarutsa.
Twebwe nk'abarundi turisanzwe tuba hano mu Burundi kuko ibintu biriko bibera hano twabona ko biturengeye. Iyo tugiye kuraba ku muryango uri ku butegetsi nyine turabona ko ubutegetsi menga n'ubw'igikenye kuko hari ibintu byinshi bibera mu misozi ndetse usibye ni mu gisagara abantu batamenya. Twebwe rero nk'abanyagihugu tukagomba kwiyamiriza iyi ntwaro ubutegetsi bwa none bw'igikenye.
Mushana Jerve ufikiri uburyo bwiza bwo kwiyamiriza intwaro muri iki gihe bihugu byinshi bivuga demokarasi no bwo
kwambireho ni no kugira inyishu ivuye mu kumvikana mu biganiro umuntu aravye kahise kibihugu haba mu Burundi no mu yandi makungu igikenye ntabwo cigira kizana amahoro arama abantu bwo kwiga kuza baraja inama n'ingingo nakare nivyo twaye tugezemo ibi vya demokrasi no kujena mani ngingo kumvikana ku barongora igihugu kumvikana kugene imigambi y'iterambere irangurwa ikabantu baka bose bakakora ivyo bumvikanye ari naco gituma rero ubutegetsi bw'igikenye mu gihugu cacu twarabonye yuko ntiburama naha abagerageza kugira
ubwo butegetsi bw'igikenye murabufisemo uruhara muri maze imyaka 10 ku butegetsi
muri imyaka 10 twarimo bwa mbere ndi mu nama nkenguza amateka hanyuma ndicegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu kumbure iyo tutaza kubaho ngira ibintu byari kuyangara hakiri kare turagize uruhara runini ya cyane kugira ngo turabe ko igihugu cyo twagwa gikurikiza amategeko muri imyaka 5 irangiye nari njejwe iby'ubutunzi yari ntambara kugira ngo turabye ko tugwanya ibi by'ibiturire ibi byo gusesagura itunga rya leta abantu bakaje ku kazi iyo tutahaba kumbure n'impanuro twagiye turatanga no mu bindi bijanye na politique tutari tujejwe by'umwihariko ntawuzi kumbura igihugu ngene kiba kimeze murabona ibintu byarayangaye tutahari nabandi batahari bari bafasha umuzobona yuko igihugu cyigijwe nabibaza ko gutwaza ingufu igitsure kwica gupfunga nta minsi nta myaka myinshi he nabo bashobora kumara ku butegetsi impera n'imperuka baheza ubutegetsi nabi ivyo twabibonye mu bihugu dubangikanye
ico kibazo tura kigaruka ko ariko reka twanze duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Ezekiel niwe neza murafite ikibazo cy'umviro munyarutse cyane gose
yego turafite cy'umviro hamwe n'ikibazo
dura ku ijambo
cy'umviro cyanje ntangura guterera ko nuko umutumire yamye abivuga nta biganiro bishobora gushoboka mu gihe hakirimo ibintu byo gukumirana tumva yuko leta ivuga ngo urunani senarede ngo ntigwemera tugitagwemera ariko iramaze kumenya yuko rubaho kandi utavuga rumwe nayo kandi bazana muri leta bariko barabyumva twe banyagwisho turasaba abo babipfa babiganire bicare hamwe batore umuti urama kandi n'uwo mugwi warayishyizweho birashika ukadukora nka kujya kwa senari ubwirizwa nshingiro kujya kuntu yazikora kuko yazikoreye yayishyizeho ikibazo nubaza uwo mutumire nacyo nico kiki ndee mutumire ko mwebwe mwoba mwari mumaze imyaka 10 muri leta mwabivuze yuko mwagiye ako mwariho mukaraba mwagerageje kugira ngo ibiyangara ntibiyangare n'umuri no ntware iriho igiye turazi uko arimo abantu bariko barajya umutima amenyo bariko barahoya mwo mwobabwira iki kugira ngo bashobore kwereka icyo bamaze abarundi nk'uko namwe mwabyerekanye ikindi cya kabiri mbega niyo leta yagumye idadaza ntiyemere ibiganiro niyo senarede iyo senarede izo bigenza gute niyo leta yanga ibiganiro murakoze
ibibazo bibiri
Ego murakoze ndabashimiye kuri ibyo mushikirije kubijanye rero nibi babandanye bavuga bati Senarede ntizotumirwa mu biganiro aha muce mukubitiza agatima inyuma murabe ingene byagenze muri kahise kataraka kera cyane niko byama uri ku butegetsi atwaze igikenye abanza gutera igere niko byamye mwobaza uhazarongoye igihugu cy'u Burundi Buyoya kugira ngo aze kuganira na CNDD-FDD byarafashe umwanya avuga ngo ntashobora kuganira n'abanyeshamba n'ubu rero nico kimwe iyo ni imvugo ariko ntabwo izojana n'ingiro mu minsi iri imbere ateza kuzokwicara bakaganira kandi bimwe byo kuganira atari uguhendana kuko ari uguhendana ntaco bishika ko ibyo ni bimwe byagiye biraba muri no minsi heze ngo babonanye mugabo ugasanga ntaco bavuganye inyishu nyamukuru kuri ibibazo by'u Burundi nimba hari umuntu akundi igihugu cacu nukwemera akaganira n'abandi ikumira n'iryo ryatumye intambara z'u Burundi ziraza kuko wasanga hariho umugwe w'abarundi wakumiriwe mu itunga y'igihugu none uwo muntu nawe yoba yari yarigeze kuba gusinzikazwa n'iryo kumira akabura ibintu akabura n'abantu uno munsi nawe agaca atangura gukumira abandi akabagirira ivyo yari yaragiriwe murumva yuko ataneza igihugu yipfuza kazoza keza ntigashobora gutunganywa n'uwo muntu kuba bo bari mu gihugu bari muri leta benshi niyo mugiye kuraba ingena amatora yagenze nubwo amatora mfuye kubivuga gutyo kuko ntabwo habaye amatora kuri kibwirizwa shingiro ariko ivyo abaye byose nubwo umuntu yo byita amatora ugiye kuraba byukuri abatoye ugacuraba batatoye abaribo ucubona yuko barundi bababa ibice 60% ari abantu badashigikiye ico kiringo ca gatatu kuko bamwe ntibaje mu rayo matora abanye nabo ntibamutoye ucubona ko rero
muri abantu baravuga ko mu gihe muwa mubona ko mwari mufite abantu benshi cyane rwose barenga umugambo uri ku butegetsi ni kuki mutamukuye mu bicije matora
no kubera amatora ntiyabaye kuko nivyo abantu bagiye basemerera bati reka ico kiringo ca gatatu hanyuma dutunganye amatora meza amatora bera ku mugaragaro amahiganwa abe ku mugaragaro abashaka kwitoza bose bitoze bahiganwa kurungane hari hamutekano ivyo rero ntivyari bikwiye nta mahiganwa yabaye kukubera hari hitotezwa ry'abatavuga rumwe n'uwo muntu agomba kwitoza ku nguvu kuburyo rero amatora yabaye nko kuja kwiyemeza ati jewe ndaje nije nteza gutwara Burundi
ikatwagire duhi jambo umunywanyu radio ijwi rya Amerika anise mwiriwe neza
maro neza
murakomeye duga ku ijambo murafite ikibazo murafite icyumviro
ndabaramukije ndamukije n'utumire
namahoro amahoro
ikibazo nange na nsise si ikibazo ni nk'intererano yaba uri nyamitwe yanyu bariho nari kubaza ibyo yavuze ngo ntashira hamwe cyangwa umugwi witwa Senerede ngo baze ngo wemewe mu Burundi bamaje yuko bazotumira uwo mugwi sinumva rero ko iyo ugomba kuganira ngo ntugomba kugira ibiganiro ko utegeye kuganira n'ujye nyine ufite icyo mupfa uja kuganira nabaje nyine muhuza sinumva ibyo biganiro sinumva ingene byo ariko byo ariko yateguye kigira kabiri numva ngo cyambaza nko mutumire ariko nsubiye inyuma gato ngo baje mu ishyamba bari ku butegetsi bari kugiye kurwanya abantu benshi bari ko barahunga bati igihugu kugira ngo barabe ko bagarukana none iyo batagomba kuganira n'abari ko barahunga akaganira n'abari mu gihugu hagati sinumva ko bari karaganira kiri baje nko mutumire mbega hamwe namwe batukwemera kubatumira muri ibyo biganiro kandi ibiganiro bakabikora bikaba nibwo namwe mutegekanya ko mwaca mukora iki cyangwa ibyo cyabigenda gute ibyo biganiro mwabyemera cyangwa bigenda gute murakoze
ego turabashimiye ibyo biganiro bisa nk'ibyo warahejeje kubaza yari yabajije nicyo twano cyabandanyaho naringejeje mu kubishurira hamwe rero abo bari banajeho naringejeje abo bari Burundi baba bari mu nzego n'abarundi bose icyo twobasaba nuko bogira umutima w'ukurinda bagira umutima w'ukurinda nkuko abandi babigize bakavuga bati bagaserura ikiri ku mutima kandi inyishu yoheze kaboneka n'ingoga abiyamiriza ikintu cya gatatu bari mu mpande zose bari mu nzego z'umutekano bari mu banyagihugu bari mu bihebe y'Imana bari mu migwi itandukanye mu migambwe bari no mu mugambwe uri ku butegetsi bose bahagurukira rimwe bakavuga bati shwi dukeneye amahoro ntidukeneye udutwaza igitsure wenyene kunyungu ziwe ingorane zishazihera nico gituma rero bwa mbere toremesha abo bantu kushira imbere inyungu rusangi imbere y'inyungu z'umwe ntawe twohanura ngo genda uzura fukafuka ahubwo twobahanura yuko berekana ikiri ku mutima wabo mu gihe naho yabajije ati mbega mu gihe yo kwanka ibiganiro kananira abagabo ntiyimye impera n'imperuka ni ibiganiro twarabonye kahise sinumva igituma abantu bokirengagiza nibyo namye mvuga sinumva ingene abantu boza kugira ububi gito nk'ubwagiye buranga kahise k'igihugu cacu cyangwa ububi gito bwagiye buranga ibindi bihugu tuzi byo muri Afrika navyo ngo bari byo bibaranga no munsi bibaza ko bazoshika hehe n'ukuvuga yuko uwovuga ati sinzo kwigira ngira ibiganiro cyangwa zarakwepa impera n'imperuka n'ibiganiro nibaza ko ari ibyo bibazo kuri inyisho kuri ibyo bibazo byaho
bantu umutetsi wa leta y'Burundi hari ikiganiro radio ijwi y'America yavuze ko batavuga rumwe na leta cyane cyane abari muri Senared batyakamu abarundi ngo ntibitabi amatora abarundi baraheza baritabaye amatora ivyo ngo byo bavuga ko mwitandukanije n'abanyagihugu ayo majambo mu yavuga kwiki
bo ibijanye n'ivy'amatora no kuraba ingene ingene vyabaye nabariye ko nta mutekano wari uhari hari itera bwo baridasanzwe kuburyo abitavye amatora abitavye ivyo vyabitonganjwe bita amatora ntabwo bagiye kubushake bwabo bagiye bacungura gatwe kuko hariho no gucungana kugira ngo barabe ko yatoye nico yatoye icarico
ku mpande zose
izindi mpande zitari zagiye muri ayo matora
hari hababuza abantu kujya gutora
bo ugiye kuraba bya biharuro na kubarira mugiye kubiraba namwe bwe ngira ngo mwararose inkuru zinyene byagiye biraba ubwa mbere ho bijya byatangajwe ngo ni byavuye mu matora nta wubize kuko ama radio seho yarari ngo acungere ry'amashyira hamwe yigenga seho yarari ngo acungere amakungu seho yarari ngo acungere bijya byatangajwe bizwi ni wabitangaje ariko ibyo ari byo byose n'ufatira kuri bijya biharuro batangaje ukaraba nimwe navuga uza gusanga abarundi benshi bamwe ntibagiye muri ayo matora hari abari bahunze hariho nabari Burundi batagiyemwo hari abagiyemwo ntibamutora amatu araba impfagusa nibindi abo bose ko ruvuga ati oya icyo kiri ngo cyatatu ntacho tukeneye
tubibutse nje tumwese ko muri kamarabandanya kumiriza iradio ijwi rya America risamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya America Pascal miriwe neza
ndabaye miriwe
murafise cyumviro mose ikibazo mushikiriza
ego jihuka mbere na mbere mbanje kuramusaba ariko barakurikira radio ijwi rya America
uga kwijambo
ico ego ubwa mbere na mbere ico nashaka gushikiriza ubwa mbere no gushima ko leta yarayishijeho uyu mugwi uzora uko ibiganiro biriko biragenda hagati ya bene Burundi kumbure nkibaza nti ni intambwe ya mbere leta igize kumbure nabandi izo batumira kumbure hanyuma nibindi biteleviza biragenda neza ariko rero nkagira ikibazo nkagifite ikibazo nagomba kubaza umutumire mbega ari hamwe leta yobabwira yuko mutegerezwa mu kwitaba ikabatumira muri ibyo biganiro kuko ibyo biganiro nk'uko biriho ni bya bene Burundi mbega nyakubahwa mutumire mubona mwo byitaba icyo ni cya mbere hanyuma ku bwanyu ubwira kabiri mubona byobera hehe ari hamwe babwira bati nimuze mu Burundi mubona mwo kwitaba hanyuma akabazo ka nyuma kumbure murabona ko mwavuye mu Burundi sinzi ukuntu byagenze sinzi ukuntu mwagiye ariko twumvise mwashitse hanze mubona iki kibazo kizoshobora gutora umuti kumbure umwanya mukiri hanze y'igihugu mutaje ngo ibyo musaba mubisabe muri mu Burundi kanya ko aho nico nagomba gushikiriza
ego ndabashimiye kuri ico kuri ivyo bibazo mubajije ikibijanye no mugwe yashizeho uwo mugwe nkuko nabandi dusangiye ibikorwa turimo babishikirije numugwi wo gusamaza abantu ntabwo ari umugwi wo kugira ibiganiro kuko ibiganiro biba hagati y'impande zibiri uwo mugwi azowushiraho uza kumuvugira abari nabo bashizeho imigwi yabo iza kubashishi kubavugira no kuvuga yuko ibiganiro biba hagati y'imigwi ibiri ifise ico itumvikana ko igomba rukumvikana ari naco gituma rero twebwe bijya ntibidusamaza twe twuma dusaba ibiganiro bihagaze kukwiga ingorane u Burundi burimwo haherewe ku kibazo nyamukuru c'ikiringo kitubahiriza amategeko ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza hama hagaca hakurikira ko rero nibindi bibazo abarundi bariko baragira uno munsi mu gihe rero hoba ibiganiro by'ukuri umugwi runani senarede dushira imbere amahoro bwa mbere kandi turazi ko amahoro arama azozanira inyishu irama kuri ibazo abarundi barimwe uno munsi ivyo byose bizova mu kuganira abantu badahendana batarya umunwa badahishanya kandi bariko baganira barondera kubaka niyo nyishu irama aho ibyo biganiro bizobera naho ubwa mbere ni habanze habe iryo shaka ry'uko habi ibyo biganiro atari gusukana ibiganiro bikeza kuzoca bibera ahantu abo bariko baraganira bose bumva ko bafise amahoro n'umutekano
ntago kirimo abarundi benshi bifuza ku ibyo biganiro bibera hagati y'abarundi namwe ico nico cyumviro mushikiye cyane mushaka muhuza
ku ibyo biganiro biba hagati y'abarundi n'ubundi ingorane ziri hagati y'abarundi ni ibiganiro bizoba hagati y'abarundi mugabo kukubera tumaze kubona ko hariho uruhande rutifuza ibyo biganiro hariho uruhande rushobora kugera mu nzira rugakwepa nico gituma dukeneye ko haba hariho abahuza n'abarorerezi babivyabona by'ibiri ku biraganirwa kugira ngo nibishitswe ko biheze bigire ababihagarikira n'abaza barafasha kugira ngo bije mu ngiro uko ibintu bimeze ngaha nayo majambo yose mwagiye muravuga avuga ati ntituganirana naka ntituganirana naka muca mwumva yuko hakenewe umuntu aje hagati kugira ngo ahuze izo mpande zibiri zishobore kuganira
tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Venerant mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite icyumviro kibazo
yego nagira nanje ngira ico mvuze kuri ibiganiro leta ivuga yuko iri kiratunganya cyangwa ngerageze kumviriza ibyashikijwe n'ubushyize amanza kizigenda wa Repubulika aho yavuze ariko aratanga icyegeranyo cy'ibyo yise abatunganije imigumuko yarashyize ahabona urutonde rw'abantu avuga yuko barondegwa nkaca numva n'ibyavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka aho yavuga yuko ibiganiro bigomba kuba ari iby'abarundi kandi bikabera hagati y'abarundi ariko ngo abakurikirana n'ubutunganya bagomba kubana bakurikiranwa abo nabo bakaba bashyizwe ahabona n'uwo mushyize amanza yewe ndabona neza yuko ibyo biganiro bagomba kugira ari ibiganiro bizaba bihuza abarundi bemere ikiringo cya gatatu gusa abatemere ikiringo cya gatatu bobo ugerageje kumviriza imvugo y'abari muri leta umengo bo bose abarundi mengo nk'uko umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ageje kumenyesha amakuru yabishyikirije yavuze yuko ngo ari abica abantu ngo ari abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi bobo bategereza kuguma bakurikiranwa yakoresheje ijambo ngo abarundi ngo ni ukubiruka ko hanyuma bakabapfunganira nizo yashatse gusigura jewe rero ujya mukuye washyizweho nanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu jewe nta shyizere ndawufitiye kandi n'ibyo biganiro biri ko biravuga wumvise ngene babivuga biraboneka neza yuko ata kintu gishemeye bizoshika kuko ari impande zibiri zihanganye no kuvuga abemere ikiringo cya gatatu barongowe na Petero Nkurunziza n'abatemere ikiringo cya gatatu barukiye muri Senarede barongowe na Nyangoma hanyuma abo kwa Nkurunziza bakaca bashyiraho umugwi ngo nubwire ibyo biganiro abo muri Senarede batarimo birumvikana neza yuko ibyo biganiro atahantu atakintu na kimwe bizoshika ko mu gihe batohindura ingendo ngo babone yuko ibiganiro bikenewe hanyuma nanjye nari mfite ikibazo imbere yuko kugirayo yo kuva ku murongo twarabonye ibyo bise ngo n'amatora twe mugabo tubona ko atari amatora y'ukuri harabaye abanyagihugu benshi bate ubwoba ngo baje gutora hariho abahinze ntibagenda gutora biraboneka neza yuko nk'ubu bagiye nko kwitura mutanteri bitwa igipolisi ubutungane byose cyangwa kwa muganga hose hari ahantu hamwe twumvise bariko babwira batizana ikarata yitora nk'uko ariyo karata iranga kuri umurundi utagiye gutora naho ukamenywa nturi umurundi bakakwigizayo aho oye babonye ugaheza ukanyuruzwa cyangwa ugakorerwa ayandi mabi rero ndiko ndabaza muri Senarede icyo ibyo babivuga ko ingingo bategekanije kugira ngo abo bantu bitavye ako kamo k'imigambwe iri muri Senarede kutita amatora icyo bagiye kubafasha muri iminsi.
Ikibazo cyawe cya mbere cyari kwishyurwa neza n'uwa ari muri leta cyangwa asekwira leta, ariko reka tumuhe ijambo umushyira Niger V Rufikiri kwishyura ku kibazo kiri kabiri.
Ego mbo kubijanye n'amatora nk'uko nawe nabivuze, bamwe bayita amatora mugabo muri senare tubakota amatora araba, kuko nico gituma tuvuga ko hategerezwa kujaho ikiringo cyo kwitegurira amatora, amatora abera ku mugaragaro, amatora aba habaye umutekano no kuvuga bya bigwanisho byatangwa byavuye mu banyagihugu, abarongoye imigambwe bakaronka umwanya ukwegera abanywanyi babo, bakaronka umwanya wo gutegura no gushikiriza abanywanyi babo imigambi, hamwe bakabona kuza barira amatora bahiganwa ku mugaragaro, umwe wese yerekana icyo giye kumarira abanyagihugu. Ari nacyo gituma rero abatitavye ayo matora kukubera ayo matora taratunganijwe nkuko bitegekanywa n'intwaro za demokrasi, abo ubwa mbere hoho bo kwishima abo nyene kubona baragize umutima ukomeye w'ukwerekana w'ukwanka akagaye n'agacinyizo, kandi babigize bazi ingaruka zishobora kubashikira. Nivyo vyibi baba bagize imyerekano canke baba bagiye barashikiriza babamenyesha makuru eka nabandi biyamiriza igihonyangwa ry'agateka k'abarundi, abarundi bo bubaha mu ngorane barimwo, benshi baragize ingorane, hariho nabahasize ubuzima.
Ikibazo cyo gutunganya amatora n'ukuntu yatunganijwe n'ikibazo nibaza ko umuntu wese abantu benshi bafite ivyumviro bitandukanye kuri ayo matora, ariko gushika ubu umurwi warujeje gutunganya amatora uvuze ko wagenze neza, hariho n'amashyira hamwe atari make yariko yarorera. Ariko reka duhe ijambo undi munywanyi wa radio ijwi ry'America Dismas Makabo, muri neza.
Amahoro, amahoro.
Murafite ikibazo? Murafite?
Yego, Dismas Bagabo ndi Busoni.
Yego,
ndyohewe nuko mumpaye kano kanya kugira nibarize umutumire. Ndafise ibibazo bitatu naho bitarandiranye. Hariho mpere ku cya mbere, urabona ko baragiye kandi mwana bishikije neza, bagiye ikiringo kiko cyahera kubera ko mandara yimaze bacha baragenda, nivyo kumbe bari bafite kandi cyari kibajanye. Ariko nagire mbaze ni ikihe babona ariko barashira imbere, aravye abo bari kumwe mu Barundi baba barahunganye, nuwuhe abona afite igihagararo ku buryo abarundi bashobora kumwizera bakamushima kurusha uko bizeye nyakuba n'icyo baheza ku gihugu cyacu Petero Nkurunziza? Kuko ndazye murazi ni warongoye senarede ni Nyangoma Leonard yaritojeje, mwarabonye amajwi yari yarose nibeshe ryari rimwe n'ibice 26. Urumva sinumva ko niba bari bashyira imbere, numva ko nibaza ko aza kwiyumbarira nk'igihagararo baba bafise kugira abenegihugu ubu basubire kubizera. Hanyuma akabazo kagira kabiri nshaka kumenya, nk'ubu urabona batanguje imigomoko mu makaritsiye amwe amwe naho hamwe vyanse, urabona nka hagati mu gihugu turatekanye, no mu gisagara ca Bujumbura ndabona ibintu biriko biragenda neza kandi inzego z'umutekano ziko ziravyifatamo neza. Nkabaza nti ni igiki senarede izokwishura, yo kwishura canke izokwishura nko mu gihe bobazwa ubwicanyi bugirirwa abantu? Murazi ko ariyo nk'imbonera kuyaturiwe ibona hamwe n'akabiga bagaturira amamodoka, senarede yiteguye kwishura iki? Hanyuma hariho kandi yagiranije ati burya niko bimeze na buyoya kuri buyoya, nti yavuga ati nta kuganira n'abarobeli kijya gihe ivyo ndiko ndaramba nabitandukanye n'ivyubu, kuko kijya gihe abarundi bari bashavujwe n'intwaro y'agatotezo yari bamaze ku imyaka kandi batoteza, ariko ubu mu gihugu barajya bakajyama amahoro ni yose kiretse abanyene bayabuze bahunze.
Reka tumuhakanye kwishyura ibibazo byawe.
Ego
bo murakoze. Nohera gatoya ko mwari mwohejeje muti matoya yagenze neza, hari abagiye bavuga yuko yagenze neza, ariko hari abandi ndetse na Nations Unies barabuze ko amatora atabaye meza, election non credible. Ariko kubijanye n'ivyo ashikirije, ibyo bibazo ashikirije, mu gihe hotunganywa amatora huko amatora tunganyo mu ntwaro za demokrasi vyukuri amatora baye ku mugaragaro hakaba ubungane mu kwiyamamaza mu guhiganwa hakaba ari umutekano aho nta kibazo ntabuvuga ko mu Barundi imiliyoni zishika 10 ataboshobora kurongora igihugu kandi bo kirongora neza kurusha uko bikorage no munsi kubijanye ninge ni myerekano yagenze ninge ne ibyo muri ibi bintu umuntu abazwa ubwa mbere na mbere ibyo nonekaye nuwasomborokeje nuba yasomborokeje iki kiringo kitameze neza aka kajagari ibi navyo abarundi barasemereye amakunga arasemerera uwo muntu abantu ntibari ntoze barinda gufata isitimu kugira ngo bamurike bamurondera birazwi umuntu yitoje ku nguvu kandi aho nyanze bwirizwa shingiro ibyo ngira ngo se ibintu byo kuri ndakuja kuronderera kure nibaza ko bisa nk'ivyumvi birumvikana noneho birumvikana kuko nimba abantu baragize imyerekano kandi atani ibigwanisho bafise mugabo bakaraswa kandi mu bisanzwe le manifestation abantu bateza kuzubahirizwa ngo ibyo byose ngira ngo ntibibazwa abagiye muri iyo myerekano bibazwa uwoba yagiye kubasomborotsa ndetse akabakorera nibidakogwa mu ntwaro ya demokrasi mu gihe abantu bariko barerekana ikiri ku mutima badashima kandi bafise intumbero impera n'imperuka iyo ntumbero ari izo hava ikarongora igihugu cy'u Burundi
nta guciriye mu hariho abantu bavuga cyane gose twagize ibiganiro n'abantu benshi cyane gose abanyapolitike bo mu Burundi ikintu bahuriye ko nuko abarundi batabwizanya ukuri namwe mwabitubwiye mu kanya ngaha tufashe karoro ko mu 2010 harabaye akajagari murabizi imbere y'amatora mbega abarundi hari ikintu bawahishanye kubyerekeye cyane cyane ibyerekeye amatora cyane ukuyajamo
bo ibi tujuko no bibona
hari indi ntwaro yo bibereye atari guca mu matora
oya aho tugeze ubu nibaza ko nta kindi umuntu yoza nakiruta ko abantu bashikiriza ivyumviro hama indongozi zikaza zirahaje ari uko bene kurongorwa aribo bavuze bati turongorwa n'abanaka nico niko kamaro k'amatora hama amatora sima bahubwo mu gihugu cacu haracasigaye igikorwa kinini ya cyane cy'ukwigisha demokrasi abantu bakanyugwa n'icarico kutunganiriza abarundi kuko haba mu mwaka wa 2015 canke ubu ibyo tubona nuko hari hababona amatora kugira ngo bace bakoresha abanyagihugu bishiraho abanyagihugu batabashize mu gihe bafise igikenye nibyo byo kwitwaza igikenye ati ndahaja vya nkabikunda vyanse n'intambara mu gihe rero abantu bonyugwa ko demokrasi ariyo iteza kubaka igihugu wewe umugwi urimwo canke kugatwe ka uvuze uti reka ngerageze ndabe ko ivyumviro vyanje ari byo byorongora igihugu reka abarundi bonyene babari bavuga bati ego canke oya bonyene bicagurire mu hagati y'imigambi atagahato hanyuma utsinzwe naho umenye yuko ubuzima bwawe budaheze itegure kumbura imigambi yawe bayishikirije nabi canke imigambi yawe ntikwiye uzuheze ushikirize imigambi myiza ikiringo giheze utsinze naho umenye ko utsindiye ntutsindiye gusa abari mu mugwi wawe utsindiye igihugu cyose uteza gutunganiza igihugu cyose ibyo abantu bamaze kuvyumva gucyo ntazi ngo risubira kuba kuko nta kumira risubira kuza mu gihe cyo kurongora igihugu ubuze kutunganiza igihugu cyose
hari ikibazo gikomeye cyane rwose kijanye n'ico twari tubajije cerekeye itohozwa ryakozwe n'umushyantayitwa Sebudandi Christophe akaba ari professeur n'umuntu abarundi benshi biyumvamo kandi bazi ko avugisha ukuri mu itohozwa yakoze yavuze ko umugambwe uri ku butegetsi iyo bagira amatora ico gihe hari nko mu mezi ashika 9 heze umugambwe uri ku butegetsi ariko kuronka 66% iyindi migambwe yose tuzi ikomakomeye yaronka 2-1 3 ico nico bari ico kibazo co mu Burundi
kibazo kubera usanga hari imigambi ikomeye
umugambi ukomeye n'imito mito atabundi buryo bwo gushikira ubutegetsi atari uko mu kivuga kuri icyo kibazo
bo iki mu isanzu hariho intwaro itunganiriza bose abantu bamaze kumva yuko kurongora igihugu ari kurongorera bose kugira ngo haba abanywanyi mu mugambwe bahaba kukubera babona ibyiyumviro babona ibyiyumviro byubaka ibyiyumviro biteza imbere ikibi ni mu gihe wogira abanywanyi ubazanye ku nguvu gutaje mu mugambwe wanje ndakwica kubera ufise ubutegetsi ufise inkoho ico nico kibi nagira abanywanyi bo nyene bavuze bati ibyiyumviro byubaka demokrasi niyi ahugiye kuraba kwisi imigambwe ntiyubatswe kumwe raba ngaha muri iki gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika hari imigambwe ibiri urabe mu bihugu nk'ububirigi hari imigambwe myinshi kuburyo ubutsinze ntarenza ibice 30% ariko bose barafise ukuntu demokrasi yubatswe yabimigambwe mito mito ikigira urunani yabimigambwe minini nayo iramingene uwo mugambwe utsinze wubaha abatsinzwe abarushijwe icyo n'icyo kumbe iki kibuze mu gihugu cyacu ariko gatoya uravye ingene amatora yagenze ibiharuro biravye kuri kiya yise amatora y'umukuru w'igihugu ukaraba abitavye amatora ukaraba muri abo bayitavye abamutoye ugacugwiza nimwe nakubarira yuko uzosanga ari hagati y'ibice 42% no kuvuga yuko bajya biyitango nabo mu mugambwe kanaka mu matora siko byagenze nibyo byerekana yuko kumbure bamwe bagenda biyita ngo ndi harya kugira ngo bikingire
nakaje katujanye kaduha ijambo munywanyi radio ijwi rya America Edouard Mwibeneza
yewe
emura sikibazo cy'umviro munyarutse
mfite ibyumviro nka bibiri cyangwa bitatu jewe nagira ngo ndaje kuko akenshi yavuze ati abanyepolitiki ni bavugisha ukuri none nimba atakuri kuri mu banyepolitike muva igihugu kizoheza kigatera imbere gute wumva igihugu kizoboneka mu ituze gute kuko imigambwe mugambwe igenda ikika mu bice uyu munsi ukivuga rumwe urashimagiza ugasanga uri mura urashigikira mugabo iyo umaze kuvamwo kiwe simwe tubibonye ko gusa twabibonye no mu bigende imigambwe acha hinduka akavuga ngo wa muntu ngo byahora nibi kandi gihe ibindi byose byakozwe kigihe urimo utashobora kwivuga ahanini ikibazo je najya ngo mbaze hanini cyane n'icyerekezo sina rede yo murimo bamwe iyo bafashe ijambo baravuga bakatanga umuco neza yuko igihe nkuru nziza atazemera kurekura ubutegetsi bazofata irwanisho bakagwana abantu abarundi benshi barahahamutse kubera intambara ubwo rero twagira ngo tumenye none mwebwe ko muvuga ko muzofata irwanisho mukashobora gutera igihugu mugashobora gukura umukuru w'igihugu ku butegetsi umukuru w'igihugu wenyene naho amatora mutayemera ariko amatora yarabaye mwari mukwiye kwicarana ahubwo mukumvikana mukareba ikintu igihugu cyo twaga ko hari abantu bakitabye amatora hanyuma abanyagihugu bakaronka amahoro impungenge dufise kuri iyo ntambara ko umukuru w'igihugu arimo arakorana n'umufasoni wawe naraye mbonye no kwandika rumugena kurongora ENC none mwebwe muzorwanya leta murwanye na nkuru nziza mujaniranye n'umuryango wanyu cyo nico kibazo hanyuma n'abazo
mukanya gatoye cyane gose akanya katujanye tufite wundi muntu wanyu bya ijwi rya Amerika mushya ntahe Gervais
ego mbo ibi bijanye n'intambara nkuko twababwiye kandi nkuko je namba ndabivuga ikizana amahoro arama mu gihugu sintambara ni kuganira kuko impera n'imperuka mu muravye nka kahise ku Burundi imyaka 10 abarundi bariko baragwana kuvomera gushyanira gatatu gushika intambara ihere iyo baza guca baganira ubwo nyene nta maraso yari guseseka nta bintu byari ku nta bantu bari guhunga uko bahunze byasenyaguwe nti byari gusenyagurwa ico gituma abantu batotakaza umwanya bariko barondera kunyinyana kuja mu ntambara bashoboye kuganira ku bibazo nyamukuru mugabo bakaganira bataryumunwa iyo niyo nyishu nziza inyaruka kandi ca ituma abarundi baca bigira ku mirimo y'iterambere nico gituma rero tusaba yuko abo ku ruhande rwa nkuru nziza bubona ko inyishu impera n'imperuka yizingorane turimo ari kuganira hamwe byo biganira bakabyitaba badahigimanga
ego reka duhe ni jambo kabura mwiriwe neza kabura muratwumva umushye na kabura musozo reka tuje ku munsi ntaye musozo mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite kibaza kanya karagiye cyane gose unyarutse
ego nagire mbaze mbega ko mbona leta itabemera bagiye gukora iki mu gihe yabakuye mu biganiro mbega ko tubona hari Bujumbura barara bararasa senarede yo bibaze abantu biriko barara bararasa buri joro mbese narede mu biganiro isaba iri cyari kuri yange ngo yuko nkuru nziza yo cyatanga ubutegeko murakoze
duwe ku ijambo umuntu umwe n'igice uzakoze
ego ivyuko leta nkuru nziza itoba yemera bari muri senarede ivyo ngira twabivuze ko bikwiye ubwa mbere hoho iyo ni yangorana yo gukumira nayo niyo ngorana nyamukuru noneho ugiye kuraba neza ibibazo dufise uno munsi gukumirana ko murazi yuko kwatuzanye mu ntambara yo 1993 nico ituma abantu batateza gusubira kwiyumvira gutwara bakumiriye abandi hama noneho twabariye yuko twe muri senarede ntituza kwemegwa ni itegeko ry'umukuru w'igihugu decret kugira ngo habe ibiganiro nababariye kahise ku Burundi abo bavuga nabone barabizi ivyo bavuga n'ivyo bafise ku mutima kumburengera ntibisa kuko nahandi ho baba ariko barihenda bimwe bikomeye cyane kuko navuze nti nimba uwabivuga yari muri CNDD cyangwa yari muri FNL akabazi ingene ibiganiro byagenze kugira ngo intambara y'umwaka wa 3 ihere sinibaza yuko habanje kuba ama decret kugira ngo ibyo biganiro bibe CNDD ikiri umuhari ibanje kwemegwa ari nacyo gituma rero tubona ko ari gusamaza abaruni kugira ngo bari baritoza bariteza utunyoni umwanya uburahera kumbure yibaza ati cyakiringo umuntu yibara basamaza cyakiringo no kimara ibi navyo byabo barasa mu ijoro byo sino uvuga yuko kuko siho mba ningo ndaba barasha baribo ivyo ongira ngo amatozo azoheza yerekana barasa baribo
twashaka kubonera ho kanya kugira ngo tugushimire cyane gose ku kanya watowe ngaha nguze muri studio kugira ngo duhe umuco kuri ivyo bibazo byose byabajijwe n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika kandi ibindi bibazo twabaje ngaha tugushimiye cyane gose kuba washobye gushikanga
yego nande bashimiye ko namwantumiye no hanyuma nzo kwitaba
turashimiye kandi n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose ika abahamagaye bose bakabaza ibibazo byabo ika turashimiye kandi na Fatukalala yashoboye gutunganya aya matelefone yose tutibagiye na engineer Peter Handley Peter wakoze cyane nawe turagushimiye nawe Ezra wakoze akazi gahambaye cyane gose gufata iki kiganiro cyose mu masanamu wakoze cyane turabashimiye mwese mungire mugoroba mwiza n'amahoro mu Burundi.